Abikorosayi, ikigabane cya gatatu. None rero asangwa mwarazonywe na Kristo, murondera ibiri hejuru, iyo Kristo ari, abyagiye iburyo bw'Imana.
Mushyire imitima ku byo mu ijuru, ntimuhishire ku biri mu isi, kuko mwapfuye, kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe hamwe na Kristo mu Mana. Kristo ni we bugingo bwacu, niyerekanwa, namwe muzoca mwerekanwa muri kumwe mu bwiza bw'iwe.
Nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kw'ibikose, no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ibyo nizo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabariko. Namwe mwabigenderamo kera, hamwe mwaba muri byo. Ariko noneho mwiyambure n'ibi byose: ishavu, kujingitwa, urwanko rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihakagire amajambo ateshya nava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa by'iwe, mukambara umuntu musha, ahindurwa musha ngo agire ubwenge, amere nk'ijisho y'iyamuremye. Aho ntihaba umugiriki canke umuyuda, uwahimbuye igikoba c'ubugabo canke utahimbuye igikoba c'ubugabo, uwuvuga indimi zidatahurika canke umunyarufuri, umugurano canke uwidegembya, ariko Kristo ni vyose kandi ari muri bose.
Nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe, ineza, ukwicisha bugufi, ugutekereza no kwihangana, mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icyo apfa n'ubundi. Nk'uko Umwami wacu yabahariye, namwe muba ariko muharirana. Ikigeretse kuri ibyo byose, mwambare urukundo, nirwo mugozi uzana gutungana. Kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi muba abama bakenguruka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose. Mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibyampwemu, muririmbire Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Kandi ibyo muzokora byose, mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo.
Bagore, mugamburukira abagabo banyu nk'uko bibereye abari mu Mwami wacu. Bagabo, mukunda abagore banyu, ntimubabere umururazi. Bana, mwumvire ababyeyi banyu muri vyose, kuko ivyo ari vyo bishimwa mu Mwami wacu. Base, ntimukaratse abana banyu ngo ntibacike ikivuto. Bagurana, mwumvire bashobuja wo ku mubiri muri vyose, atari yo bahagarikiye gusa nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere mushize ubwira mu mitima yanyu nk'ubaha shobuja mukuru. Ivyo mukora vyose, mubikore bivuye mu mutima nk'abakorera shobuja mukuru. Ntimube nk'abakorera abantu, muzi yuko muzohabwa impera na shobuja mukuru. Niyo wa mugabane, shobuja uwo Kristo niwe mukorera, kuko ugabitanye azokwihorwa nk'uko yagabitanije, kandi nta kurobanura ku butoni.